Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Nitwa Johnson Nsabimana. Yesu yangiriye neza. Nagomba gusangira namwe abariko muranyumva hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi, mu mashengero, muri bisi, eka ahuri hose, nagira ndakubwire ibyiza Imana yakoze mu buzima bwanje. Mu myaka 20 iheze, nta byizigiro nari mfise na gatonya mu buzima, nta byizigiro vya kazoza, nta byizigiro nagira, ariko Kristo yarangendeye. Umunsi umwe ndyamye nsinziriye, ansanga aho ndyamye arambwira ati, Johnson mwana wanje, nzogukiza, nzogushira hejuru, nzokujana aho utigeze kurota, aho indoto zawe zitigeze kugera. Ibyo ndabyumvise narinzi yuko ari indoto bidashobora kuba, kuko narindushe, naringowe, narimbabaye, nari umukene. Yesu ansanga mu nzu igayitse, umwami w'abami, umukiza, umuremyi w'ijuru n'isi, aranganiriza, ambwira amajambo y'ivyizigiro. Aya majambo nayabitse mu mutima, naho kurukumbure kuri uwo mwanya ntavyizeye, ariko Imana yacu, Imana dusenga, niyo kwizigirwa. Uyu munsi Imana yarahinduye ubuzima bwanje, Imana yarankijije, Imana yarambohoye, Imana yaranduhuye, ni Imana yo kwizigirwa. Nagira ngo ndakubwire, ndakuremeshe wewe uriko uranyumva, kumbure sinzi situasiyo urimwo, sinzi ingorane uhura nazo, sinzi aho ugeze wihebura, sinzi aho ugeze wumva yuko uri hasi, ukengeretse, usuzuguritse, ariko nagira ndakubwire ngo bwira Yesu, hamagara Yesu, dindira isezerano ry'Imana rizoshika mu buzima bwawe. Uyu munsi Yesu ibyo yansezeraniye yarabishikije, naho kumbure navukiye mu muryango ukenye cyane, naho kumbure nari narataye ibyizigiro, naho kumbure nabuze abantu benshi mu muryango, naho kumbure nta amashure menshi nize, ariko Imana yacu ntigira imipaka, ntigira akarimbi. Iramutse ikugendera, irakugendera kandi iraguhezagira, iragukiza, irakuruhura, naho wowe warakomeretse ibikomere igihe kirekire. Imana yacu dusenga irakuvura, ikagusomora, ikaguha amahoro. Uyu munsi ubutumwa ndiko ndabuvugira mu gihugu cy'Ubwongereza. Imana yaranjanye aho ntigeze kurota. Maze igihe ndiko ndagenda mu bihugu bitandukanye mvuga ubutumwa bwiza. Maze igihe ndiko ndagenda mu mashengero atandukanye mu gihugu canje no mu bindi bihugu mvuga ubutumwa bwiza, kubera ko Imana yacu ari Imana yo kwizigirwa. Ntaco mfise nirata, sinirata amashure, sinirata umuryango, sinirata ikintu na kimwe, nirata Imana yonyene ikura umuntu kucavu, ikamwicarikana n'ibikomangoma. Rero nagira ndakuremeshe wewe uri kuranyumva, aho uri hose, aho uhagaze, menya ko Imana yacu irashoboye. Imana yacu ntihinduka, Imana yacu ni Imana yo kwizigirwa. Reka ndagusengere, ndakuremeshe, ndakubwire ngo ntute ibyizigiro, ntiwihebe, ntutakare. Reka Imana uyibarire, izogusanga, naho kumbure uri ahantu hakengeretse, naho kumbure wataye ibyizigiro, Imana izogusanga. Imana uyu munsi niwayihamagara iragusanga, irakuruhura, irakugirira neza. Rero wewe uri kuranyumviriza, Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza, Imana iguhe iby'umutima wawe wifuza. Imana iguhezagire mu izina rya Yesu. Amen.